Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Nabaje bava mu gihugu cha Kongo, ntidukekeranya bwa mbere duhana ububi n'igihugu cha Kongo agacaca urukoko. Uvuga ko abasoma barohera kunyegeza, nacyo gituma duteza kuguma turi maso.
Uyu ni Ndayisaba Leopold, musitanteri wa Gihanga nyuma y'igitero cyaraye kibaye muri komini ye. Ni mu makuru.
Abagizi ba nabi bambaye impuzu za gisirikare n'izindi zisanzwe bitwaje ibigwanisho.
Uyu rero ni mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, yari yihuse ntamuhaye ijambo. Ni ku gitero cy'abantu bitwaje imbunda cyaraye kibaye muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Leta ivuga yuko abo bateye baturukaga mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko abashinzwe umutekano bishemo bane. Evariste, umwanya ni wawe.
Abagizi ba nabi bambaye impuzu za gisirikare n'izindi zisanzwe bitwaje ibigwanisho bicira umuriro nibo bateye igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga kuri uno wa gatanu mu gisagara cya gatandatu muri komine Gihanga. Ibyo byemezwa na bamwe mu banyagihugu bo ku ibara rya gatatu bababonye. Abo bateye ngaho mu gisagara cya gatandatu cya Gihanga basahuye mu mabutike atatu ibidandazwa ahanini bigizwe n'ibifungurwa hamwe n'amafaranga atazwi igitigiri. Abasahuwe urukomba amazi bavuga ko abo babateye baciye bategeka abagabo bane kwikorera ibyo bari bivye bagenda bajanye bagana ishamba cimeza rya Rukoko. Ibyo byemezwa n'umwe muri abo bagabo yashoboye kubacika igihe barasana n'abajejwe umutekano bariko barakizura.
Barinjiye basanga mu butike baca baranyaka amahera na dandaje cyo baransohora hanze barambo baca banyikoreza ibido y'amavuta baca baramanukana mu Rukoko. Nabona menye harimo bambaye impuzu z'igisoda, abandi bari bambaye gisibi ari singo. Abasoda baraturashe ku ikaburimbo jewe nca ndabapfamo ndiruka.
Abanyagihugu bo mu kigwati cya gatandatu cya Gihanga basaba ko bajejwe umutekano bokongerezwa kugira bateshe ibitero vy'abitwaje ibigwanisho biba buri gihe.
None mu gihe bagera mu Rukoko n'abajejwe umutekano giye kubabwira ko bakubwira ko ari abasuma na basuma nyina babinjiye nta kuko ndi ntamigwi y'abagwanyi hari. Icyo dusaba, abanyagihugu nuko gusaba botwongereza abacungera umutekano bakwiye kugira ngo bahacyo ibyo abo basoma nta kindi twosaba.
Musitanteri wa komine Gihanga avuga ko adashobora kuboneka abajejwe umutekano bocungera kuri buri rugo. Leopold Ndayisaba ahamagarira abanyagihugu kwirarira bagahanahana amakuru hakiri kare igihe babonye abantu babateye amakenga.
Nk'ababikoze jo nijoro nabaje bava mu gihugu cya Kongo, ntidukekeranya kubera yuko murazi yuko muri Kongo hasanzwe hariyo ubugwi bw'abasuma, ubugwi bw'abambuzi bananiwe no gukoresha amaboko yabo. Abo rero niyo bava, kandi murazi yuko komine ya Gihanga ku by'ukuri n'ahantu dusaba ko abanyagihugu baguma barikanuye cyane, kuko bwa mbere duhana urubibe n'igihugu cya Kongo hagacaca urukoko. Ni ukuvuga ko abasuma barohera kunyegeza, nacyo gituma duteza kuguma turi maso, kandi bakaba bazi yuko ngaho iwacu hasanzwe hamera mu gihe akavura kaguye neza. Murumva yuko baca bashaka kuza kurya ibyo batabiriye kuwe, nacyo gituma tureza kuguma turi kanuye. Kandi ku by'ukuri tukugeza ubu turashimira abanyagihugu ukuntu babyifatamo ku by'umutekano. Baramenye, barazi iyo bavuye, barabona yuko atamutekano nta kindi kintu gishoboka.
Amasasu menshi yararumvikana mu ishamba cimeza rya Rukoko gushika mu gitondo cy'uno wa gatandatu yaraye gukurikirana abo bagizi ba nabi bariko bagerageza gusubira mu gihugu kibanye cya Kongo iyo bari baje bava, nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Amenyesha ko bane muri abo basuma bari bitwaje ibigwanisho bishwe n'abajejwe umutekano. Abantu batatu kuri bane bari banyurujwe baza babonetse, harimwo umwe yakomeretse cyane, umwe akaba atawuzi irengero ryiwe. Nk'uko mu miryango y'abo bantu babwiye Ijwi rya Amerika, mwamenya ko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uba gatanu umuntu umwe yishwe, uwundi arakomereka cyane bakubiswa amahiri n'abungere b'inka ku mutumba wa Rugunga muri komine Gihanga nyene. Amakuru ava mu bajejwe intwaro n'umutekano avuga ko barabasuma bariko bagerageza kwiba inka Igihanga mu ntara ya Bubanza. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Abatwara rwipakurura amakamyo ya beni mu ntara ya Gitega baherutse gufata icyemezo cyo kuzamura ibiciro ku mabuye, umucanga na gravier. Umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira impamvu yabyo muri inkuru.
Abagendesha imiduga y'amabeni bavuga ko badugije kuberaho bakuri ibyo bikoresho byo kubaka byaduze cyo kimwe n'amatagisi yaduze. Jean Paul Nduwayezu, umukuru w'unanirwa w'abashoferi bagendesha imiduga y'amabeni mu ntara ya Gitega, aratanga isiguro.
Yego, ibyo bintu sukuvuga ngo no guhagarika akazi cyangwa ngo nimigumuko twoba turiko turagira, no kuvuga ku ibeni y'amabuye yahora ku 60 twashizeko 10,000 kubera ko bivanye naho tugurira amabuye. Hariho nk'amabuye usanga gugwa 30,000, usanga wewe urakoze ugasanga ukoreye amabuye mwene imodokari wahagira cyangwa ihuje kunywesha amafaranga y'imodokari ntuheze ngo yaronke. Nico bituma rero atavuga ngo twadugije ibiciro twisunze ukuntu ibikoresho dukoresha amafaranga byo babiriko duharuye nk'ibikoresho twe twakoresha basanzwe babizi n'amabuye, imisenyi, amagaravie, ivyo onye n'ivyo bintu nyamukuru bya byatumye ibiciro byo kumodokari navyo duharuye ukuntu onye twebwe dokima twasanzwe turi ha nkamvira ni matwa irihijana 15 ubu rero igeze hafi ku 700. No kuvuga yuko ivyo byose ari bintu umuntu ashobora kuraba.
Abakora akazi ko dandaza amabuye n'imisenyi baratahura icatumye abagendesha amabeni baduze ibiciro. Breze Munezero arongo ishira mu cy'abadandaza imisenyi n'amabuye mu ntara ya Gitega.
Ivyo bavuga birumvikana ko ipine bayigura 280 bigeze ku 170 ntuza kubaza kwiduka mu mwaka wahera. Hari mu gihe kabiri segere maze kureviza zari kuhumba 350 ubuzigeze ku 175. Ipisto zari ku 500 ubuzigeze ku 175. Acumva cyangwa biduka ko umva bakubwira ngo idolare ngo tugenda kunuka badugije ngo bagi badugije mitsa zo kureviza nazo nyene zari ku 400 ubuzire kuri 550. Acumva cyo bavuga hama aha ku misozi amabuye yaragubwe 10,000. Mugubu baradugije ari ku 30,000. Gacumu. Mugubu kula raba ntatwe turabafurunisa ari kula uja gufurunisa ahantu ukavuga ati imodoka iza kumwe iritiro 10 ntwara 2,200 nabi 2 nza kugura nibuye 30,000 mwe ni modoka nayo kuyo turo adasigaye 2,200 umva akazi kazoko.
Twavuye tuja hitwa ku rutonde muri komini ya Gitega bimba mabuye ari naho bameneri garavie turavugana nabimba yo mabuye. Abo bimba mabuye bavuga ko bagiye kududza kubera abashoferi b'amabeni badugije ibiciro, ariko kandi bavuga ko atari bwaduze amahera bahora bagurisha. Niyo mukiza William ari muri abo bimba mabuye twamusanze ku kivi ari karapakira amabeni.
Mwishaze ndige twagize kubona raturiye buri vire ho nabone byagenze nkuko nyene ubu twatashaje ku 30 kwera ibintu byo byaraduze kiro cy'ubuvuga igeze gucatana kiro cy'umuceri kigeze kuri 3 rero uvyumva gute ntu byaraduze no kwitudeza kuduza ikaraviye twaratugurisha 2,500 twashaka kuri 3 kubera nabo b'umuduga ariho bagenda ahantu kure basanga siporo yabo ari kure kugira nabo baracyo baronka ico gitoro cyabo rero twose urumva nane ko cyabwa ngo gitoro cyaraduze urumva ni hatari
umva badukije na muterezo tu
tuteza kuduze rero ahubwo muragize neza kuzin kwerago ko mujindo rero ni vyiza cyane asa iwacu nawe tumaza gusaba umuntu nyene twere nakandi kazi dukora nakanyene ntakandi dukora nakanyene.
Yohani buri kukiye akora akazi ko kumena amabuye ava mu igaravie ati byari ngombwa ko tuduze ibiciro
kuduza byari bikenewe cyane kubera bikoye no guhona ibintu byageze yari kuye kujya nk'uri 3,500 kubera ibintu urabona biguma bihindagurika dukora akazi nkakanyene ntakandi dufise.
Jean Paul Nduwayezu, umukuru w'unanirwa w'abashoferi bagendesha imiduga y'amabeni mu ntara ya Gitega, asaba bari kubarubaka amazu kubatahura. Ku ruhande rw'abari kubarubaka amazu hirya no hino mu gisagara cya Gitega, bavuga ko bigiye kubagora kubandanya amashanti batanguye kuko badugirijwe ko batari biteguye. Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Nk'uko mubiza abanyeshuri ba kaminuza ya Leta y'u Burundi bahagaritse amasomo, iyi nkuru twayibagejejeho mureke Eloge Wilika neza adusubiriremo uko batangiye iyi myigaragambyo yabo.
Mu bigo vya kaminuza y'Uburundi muri Rohero ku Mutangana Kamenge aho twahaca twahasanze abanyeshuri bake cyane abo twabonye batubwiye ko bari baje gukora ibibazo byari bisanzwe biri ku ntonde. Abenshi mu bari baje gukora izo bibazo naho myaka ya gatatu bita bac 3 mu Gifaransa. Tuvuganye bamwe muri bo batubwiye ko bashigikiye ihagarikwa ry'ivyigwa ryasabwe n'abanyeshuri baserukira abandi aho bita abaderege. Nabajije umwe muri abo baserukira abandi igihe biteguriye guhagarika egeregere barimwo.
Egeregere yacu izohagarara aruko
turose inyishu iduhumuriza nkuko twabisavye.
Muvuze inyishu bahumuriza mu mushatse kuvuga iki?
Twasavye nyane cyohere mukuru w'igihugu ko yosubiza inyuma ingingo yasubiramo gutangwa gushasha kwa gafashanyo ka horagahabwa umunyeshuri ka kaminuza y'u Burundi bakagahindura ingurane. Ingingo rero kubera tuyaje giturumbuka nyuma ituganirije ngo umuntu yitegure cyane ngo abavyeyi babategure iyo rero kugyango tuyakire yaragoye cyo bituma twamusavye terabe yusubiza inyuma ibangirize ahubwo hatangura ibiganiro gushasha ayumvise abatarayumva igaragara yuko hatari bwanagere naho abataritubwiye ntari bwanagere ko icyo kintu kitwa ingurana kiza turavye Burundi aho buri
bane mu banyeshuri baserukira abandi bari mu cyegera cy'utwara urwego rw'abaderege n'ubahoza atwara abanyeshuri bose ubu barafunzwe igipolisi kibagiriza gutera akajagari mu bigo bya kaminuza iba abanyeshuri bemeza ko bitabaca intege
ntabwo banagato cyuko turaharanira ibintu byumvikana mu Burundi sabize bwemera agateka kazi na muntu nibi nagataya kazi na muntu kituma umuntu yari karahanira agataya kazi na muntu ntabwo baheza ngagire si cyaba ari karakora ari karakora ibintu byemewe n'amategeko
naho byemewe n'amategeko abandi banyeshuri babiri bo mu ishuri ndabigisha NS nabo baherutse gufutwa mu kiringo cy'umwaka n'ubuyobozi bw'iyo kaminuza n'umukuru w'abanyeshuri bose hamwe n'utwara abaderege bagirizwa kuba bakoresheje amanama temewe umwe muri bo yabwijwe ijya Amerika kwinginga itamutangaje
kwiteze kanatsinda iyo umaze kuba uri imbere y'abandi hanyuma hakaza ikibazo kiraba iyo ngo rusangi wamabonekeze yuko ushobora gukura n'indwara dore dose rero icyo gihe twebwe tubona kumenya ngo ni ukwivagiza ikibazo kuko muri ibihe turimwo ingingo nyamukuru nk'iyo kwirukana abaserukira abandi ahubwo kwari ukugira ngo barabe ko umuti washobora kuboneka ku kibazo kiba gihari hanyuma bakasubira ku mirimo.
Imbere yo gusubira ku mirimo izindi ndongozi z'abanyeshuri zivuga ko zizobandanya urugamba zirimo mwishwende abigisha NS harumugwi w'abanyeshure utonda mu mashure hakaba n'indongozi nshasha zabo banyeshure ariko uwo mugwi ntunyura abagenzi babo
hariho abanyeshure abandanye vyigwa yego turaziko bahari mugamije tuvuga nuko akagwi kadashobora guca ivutu twebwe abanyeshure na cyane cyane duharanira inyungu za bose n'akagwi kariho kariko karakoreshwa kugira ngo bagaragaze ko muri kaminuza ndarabigisha NS ko bibandaye ariko twebwe icyo tuzi nuko twahagaritse ibikorwa kandi aho tuzosubirayo hose ikiba cyaje gitorewe umuti tuzobandanya aho twatugejeje kuko icyatumye dusohoka n'ubu ntikiratorerwa umuti.
Twabajije umuvugizi wa Perezida Nkurunziza inyishu umukuru w'igihugu aha abanyeshure Jean Claude Karego ndenza ko yatubwiye ko yabishuye abicishije kwa barongoye bimwe mu vyaba barongoye bavuze vyashikirijwe n'umukuru wa kaminuza y'u Burundi ku munsi wa mbere w'iyindwi. Gaspard Banyankimbona yasavye abamenyesha makuru mbere kubishikana kure.
Urazi yuko ivyanyu bishika kure mubwire abarundi n'amakungu ibiriko biraba ngaha muri kaminuza kugira ngo abantu bamenye neza yuko iyi ngingo atanabi yifuriza abanyeshure ariko ishaka yuko igisata chance nyuma superior gitunganywa gushasha kandi hakiga benshi kandi babishoboye.
Ihagarikwa ry'ivyigwa muri kaminuza y'u Burundi ryakurikijwe kandi mu kigo cizege kiri mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Abanyeshure bo mu kigo c'igihugu cigisha ubuvuzi nabo INSP banditse bagabisha guhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya 15 kukwezi. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
President Silvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Uburundi asanga umuti muri iki kibazo cya kaminuza ya leta y'u Burundi ari ibiganiro. Amajwi twayohererejwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Burya gutonga igikorwa neza no kubanza kumviriza abantu bose. Icyo no hano rero nuko atanumwe yogira ati rekanze gushira mu nguvu. Kuko buri iyo hagize umuntu agira ati ngiye guhagarika kwiga ni nguvu washizemmo naho izo nguvu ubona ko ari we zigirira na ubwa mbere kuko abatari kariga abandi arashobora kugira ati kadushire mu nguvu dutangure gufata abana nabo ko navyumvise. Siyo nyisho barashinduka ni mu kirundi bizisa guhona zitangurira mu ruhongore. Twa tugiye kuhona.
Ikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi. Intamenwa,
Nukuri ntarondeho wose ntabuzi. Ariko gahiwe. Niwo pasuka jamu wabanyi kubaza yuko atawo bayayibonye kutuzi yuko yakunda gukurikira izindi.
Bega nyene ubwiye yazimiye ni yahe cye ko mbono mengo tirakwiye.
Eh?
Ubwo niwo bawihenze mata basubira mu ahubwo urabe neza.
Zikwira vya gahe. Ahubwo hagi yari munyene.
Yeah?
Wowe yasuguru twari twafatiye imigambi uyibona he?
Yampaye nkawe.
Niyo yatsimiye.
Ike niyo yatsimiye.
Ijya.
None vyo kuri wewe uyiheruka ryari. Ubwo niyo bayatsimiriye ku musozi ariko.
Jewe, sinibuka nka neza. Kuko ejo nagiye kuzicura bwije sinitayeho kuziharura.
Mbega nyene ubwo GDRV. Ugara chajani. Mbega cyo nyene yatashe magingo ki.
Mbega wari kumubona gute? Ko nawe wari wabaye nkawe.
Watanguye nawe ari wewe yasubiriye. None cyo narimeze gute?
Ibyo byose. Iyi nzira tunze imporegwa.
Utanguye gutukana?
Iya buko munyu ari ko muduza nikivu. Kuri kose yo tworonsa aho dufize umwimbo.
None ari ko cyo twanze tubyihoze. Ukiye tasha rwarewe gamata. Hewe. Hanyuma yatasha borewe ukaba uri kurarondera hanyu ategezwe kuba ari we yigurishije kugira ngo ayo aronka yaboregwamwo
Gidio yaje yicako iyo atabona mushiki wewe ntiyari no gushika hajya ibya hano wewe
hewe none ayo mafaranga yose aboregwamwo uyaza ko yakura hehe atari muri uko kwiba nyene
newe hayo nyumwe yakura hehe maze nzanire byo byo murabibona urabona
Ariko jidiye nukuri nderombi hewe awarutunye ngaho mu nzu uri kurumbiza ivyo tuvuga
nashake yumvirize ugiye hari ico tumuhisha wewe ntabona yuko yataye imbere jewe mbere yumvira yuko niyo mpene ari we yayiye
ntaki ndobane naturatarejya mpene ko umva mwari mumaze kuyifatira imigambi nobwirwa n'iko mutaye yimajije
none wo tubwira iyo ukura ayo mafaranga wirigura boregwamwo Nimba atari wewe wayize.
Ategezwa kuba ari we yayize. Wewe ntubona yuko atanakangutse.
Mbega ivyo mwongira ngakango kuvyo bari biki. Mwebwe wa mutama ndebere ubwo utanguye impene nazo.
Wewe Gidio nagomba ndakubaze umbwize ukuri. Ko atari wewe wazitwirya mpene yazimiye hanyuma ibindi navyo ntangorane turabisira nko mu nyuma
ehubwo nanje ngira neza ko mwayigurishije nkuko mwagurishije amatongo kandi muri neza ko atari yanyu ara yacu
amatongo yanyu
none
mwakuye hehe hewe
nimubaha
muri bagiye ko ngaha ari mwitongo kwa data
sawa nimubandanye mugurisha ibintu byacu mwirira mushikaki ariko menye ko impera n'imperuka muzobiruka mutazi yo mubikura
umbije nakubwire iki cyo cyose wivugira
urakwikera bwo
wewe uhigwe gusa sanga terwe wayigurishije naye handi hoho hewe ndagufungisha kandi ugaheremwo
kuno musugenda bigura intege namake Nomse nufisi vdush kukora.
Eka sha fansine nomfaniru hii. Urazi kukoro udashimi kwa kwa vijana mwondi.
Basha, nao narabi wona. Mgawangu mandafti umvoko mkase umwondi. Aru kukore umusara.
Uwa musara uvuga ni mkase umwondi. Inyumvili gihena hali mkase wanyu. Umvali misara mingani.
Yoo. Ahona kamundi. Eregi hali mkase hoho. Rimge narimge sara kupugi. Nari mukaso wanyu hoho sinzi ngene bigenda
nuko utazujya data wacu ndebere nawe ingena meze urya mukecuru yaramwifati icavuze nico nyene
yo ariko bashe byisibirago jeho ndibuka ingere mwari mumerewe mama wanya kiriho nkaraba nubu nukuri nimnyegezwa by'Imana nyene
cha Francine jewe narabona ko mama tutazomuhorana ndazi ingene yadufinisha narabona ko kwari kuduseze
Shaivete, ntiwihebure. Wewe ntiwigushize kumwete. Aha Imana yarakubikiye ubuzima buzoguhoza yo Marie.
Umve basha Francine. Uti niga amashuri nshize kumwete.
None. Woguma kuri rya ritme. Ni kuri kose Imana itazoya imara ukiri kibondo. Umaze gushika muri kaminuza naho ga Shaivete. Uzo utararonka bagufasha ndavye ukuntu.
Mbega sha, ivyo nyifuriza nzobishikira gute n'umugabo araho.
Billy's on.
Hey boss.
Oui, chérie.
Unomuzi kutamana huko wa hor. Eta shama gendera yangu ni. Arachi shamo limo na lima kansoro e.
Ero sha joshi. Kwa mirano kujambe. Mirano ndaka kujibu.
Sana kwa zimu kari jamu mwenye na nari sisi. Ushwe kwenye zaku.
Oya na wewe kama magari chifari mwenye 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 kwa. Sange jewe. Oya na mwenye simano roya mwona miri dot.
Kutu zuje mshinze kwa hanu ikiga posko. Chewa kuru jamu kwa aranshisha.
Yara anu mwenye na mwari ya kari wa sorore.
Mwenye.
Mwenye rangu mwenye kasusu duro kusorore kwa nuko.
Naja hiyo. Iyo ni jaru. Ya kujibu na yoro mkoga wa kumusurowe.
Haji alirosha na uguru uyu. Ujua na namuronsi. Nga ujewe harikinu kimwe tuzo paka andi. Niru kane changenda mubisi. Iwi nubjo kugowa izaragi. Biramba baza chani.
Ha. Sha. Uragaba. Ama tukonsumi ya kabocho. Walaga kogwa kashiri kwa mshenzi jidi. Kumukua harayo mwino mwisi.
Kaja alirosha. Katangu yoke gishiri za mwifu. Gawo naraba jijomu kodzi ambari kukada heruti. Ahugu uja musaza weji diyo ni wambawati.
Ahugu ni wanshikiri. Kati gane wana kina leza. Zani zoka zige kumusha na mshenzi.
Nye. Kaja wabu amehukiva umaga kawori. Kuri nibyo.
Kuberiki
iwa warabonye bya mwana didi rupasoni yara afisi genyi na wiwe yara kirira kuri yo kwemera karu
none ubazi gute ariko notangana cyane n'icuti zawe
si cuti za maraso ariko twari tumaze kuba bagenzi kuko ni wabadu kamera mata kuva tubishika yahagaze kuko nyina wawe yapfuye
yo seigneur Sama wakonga ya hukuno mousi, ngomba kutaha kare, hazo ngomba kurara nungani iti.
Munega sheri, kome uchi baba, kwera jiti?
Kwa majoni ya kwe, uwamba wadichani, uti kuki.
Jewe, takuwa wajibute ka sheri wana.
Sha, urumba woichu mwafana, na yomataku sanyina ya wakamira.
Oh ya.
Afiri ututi wabura heads, kani chukutu wango tulabarezi?
Iko shande vere muri imise na urafisi ngorane.
Nabakira mukamwe.
Gutunga nyingo z'abagabo babiri kugira ngo biroroshe gamuhungu.
Asha. Muri zipe. Ai tayo cyose. Ya kawindi se wari sitanya. Iko rukanye nta kundi.
Kandi rero sha n'ukuraba neza. Ibyo rugo kwa mwene wanyu. Emwe ni gwara mukarusubira inyuma. Bizotukwa wewe. Kugira ngo bizotukwa bajya bana.
Sha. Soma bakongera. Ibyo nyemwe nzushanyo ya mamenya. Inenge yayo.
Icho nicho.
Dogerageza mugabo. Uko nyene cyo mugore y'inaka. Nyanyiye ko ndabitunganya mwene wacu agishimye.
Oya rero sha urya mugore burya n'umugore mugabo. Emwe yarazi gutunganya uko. Kweze ko aramutangarira. Turabye nyene yabyifashemo.
Urya shaho. Ya joha. Ariko nishirenda.
Aho.
Umugore yamara umugore sha mutamubura hino. Yari cyo mutabona. Eh. Ariyo nta mwama hafi. Sadiwa zoko vzari kumoro he
Aho ni sawo Ndumba rero kuzo vishobo
Ndiyangiru wa kongi na angora
Aliko gandewe Jee waza kunyo ngira uko mato kumama chupaviri Basha ni wanza nire Ndakunwe iraneza Apagwa munda kuichi
We utangi zoka
Shama Karaku
We sha utangi zoka
mugabo rusha ndebe naho tarambari hemwe zonzo kuri kurangurira hemwe ndabona ko zifise cyamo
asha ashubugura we asha icyo nico nkundira kuyaga no muntu w'umushinga naho mutanga
cyo nyine
kana ni bire nabandi ariko wesa no asha icyo cyane
basha nukuri mbaye ndagushimira ko wanyizeye ukanshima muri benshi kandi ndakwemeye ko nja kuguhanura harya umunwa
aho mfura yinti wesha uta ataritsa ugurwa shani ngoga hanyu mutubise turi mu cyane
na tubise nyene wazi kumwe nabo hagize ico bumva ariyo bacha baje kumena ibanga hanyu mu karonde no byavuga karajyoshe gabashe
umba rero mugenzi
yego
bavuga mu mwana wundi uyama yimba akoshivu
yego
Jewele ito na gombo fashe Na gombo fashe ya matungo Na matungo yosa sikuwa na mwene wachu
None gashande beru shaka ngu fashe Jewe kon habuka muni mwe
igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu nagira ngo mbashimire byimazeyo mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio ya New Radio Ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza
abashakanye